Mubandanya mwumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muteza amatwi ibiganiro vy'ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turigenekerezo rya 9 z'ukwezi kwa gatanu kwa 2017 muri studio ya 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Kuko ari gihe umurundi abayicaye ngaha avuganye n'undi ikirundi umubemba tuwumva bacaye baza yuko baye baramutuka kandi n'umubemba akavuga ikibembe kiwabo umurundi ari ngaha atacyumva cyaje baza yuko baye baramutuka.
Uyu numwe mu banyeshuri b'abarundi bo ku ishuri ryisumbuye ryo mu kambi ya Rusenda Majefu intara ya Kivu muri Congo. Iyi nkuru ijanye n'ukwikekana gufatiye ku ndimi turayigaruka ko umukanya mugume ku maradiyo yanyu. Hagati aho turi kuwa kabiri nk'uko vyama tubafitiye ikiganiro c'abanyedini uno munsi baza kutubwira kuco bagomna ku mabi akoregwa abapfasoni n'abigeme. Ariko imbere y'ico kiganiro c'abanyedini n'inkuru zibiri ndabafitiye zo mu ikambi mbanze ndababwire muri make ko sentare mpuzamakungu mpana vyaha itegekanya gutanguza amatohoza ku vyaha bikoregwa bimukira muri Libya. Ivyo vyatangajwe ejo na Fatou Bensouda, umukuru w'iyo sentare imbere y'akanama ka ONU kajeje umutekano. Umufasoni Fatou Bensouda avuga ko abimukira baharugwa mu bihumbi na cane cane abagore n'abana bafungirwa mu biro bitandukanye muri Libya bagakoregwa amabi atandukanye harimwo ubwicanyi, gufatwa ku nguvu no kuburezwa igufa. Umufasoni amenyesha ko bariko baratororokanya ibirego n'ivyemezo kuri ivyo vyaha kugira ngo uwagigwa wese n'ico caha ashobore kurengutswa imbere y'ubutungane. Bensouda, umukuru wa CPI, asaba kandi abategetsi ba Libya gufata uwahoze ajeje umutekano wa Kadhafi Al-Tuhami Khaled ku vyaha vyo mu ntambara yagirizwa n'iyo sentare kuva mwaka wa 2013. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yarakeje kuri uno wa mbere Emmanuel Macron kontsinzi yatahukanye matora y'umukuru w'igihugu c'Ubufaransa, yongera ashikiriza ko yifuza kubonana nawe vuba bwango. Stéphane Djoulaid avugira ONU yatangaje ko Antonio Guterres agiye kurungikira ugwete rutumira Macron mu mubonano yifuza ko woba muri kazoza ka hafi. Uyo mubonano kazoba ari akaryo ko kuvugana ku bibazo bijanye n'ihindagurika ry'ibihe, kugwanya iterabwoba mpuzamakungu hamwe n'ibikorwa vyo gutsimbataza amahoro ku isi. Intsinzi ya Emmanuel Macron yakiriwe neza ku cicaro ca ONU New York ni mu gihe perezida wa Amerika Donald Trump asa nk'uwagabishije ONU ko agiye kugabanya intererano Amerika ihiryo shirahamwe no kuvavanura n'amasezerano y'i Paris kwihindagurika ry'ibihe. Twokwibutsa ko perezida mushasha w'Ufaransa Emmanuel Macron mu myiyamamazo yiwe yemanze ko azogwanira amasezerano yo gukingira ibidukikije yitiriwe Paris, agira ko yemera ko azoremera Donald Trump ngo ntavavanure n'ayo masezerano. Utwigoro two gutanguza ibiganiro hagati y'abanyesudani y'umanuko twongeye guhagarara inyuma yaho igice cy'abagize umugwi wagenwe na perezida Salva Kiir gufasha muri ibyo biganiro utabashije kwitaba mu birori byo kurahira ico gikorwa. Ivyo vyashikirijwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Ateni Wek Ateni Kruno w'Imana, yamenyesheje kandi ko iryo rahira ry'abagize uwo mugwi ryungurujwe ikindi gihe kizomenyeshwa hanyuma. Salva Kiir yari yatangaje mu kwezi kwa 12 ko ibiganiro vy'abanyesudani yepfo vyoshobora gutangura mu ntango z'ukwezi kwa gatatu, ariko bamwe mu barorerezi bafise amakenga ko bishobora no kutaba mu kwezi kwa gatandatu murantunga. Leta yatanguye gutana mu mitwe n'abayirwanya barongowe n'uwahoze ari cega c'umukuru w'igihugu Riek Machar kuva mu kwezi kwa 12 ko mu mwaka w'2013. Tivi ya Amerika mwiko mratukumva kure FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Kubari mu gihugu cy'u Rwanda mratukumva neza kure FM 104 n'ibice 3, ahandi mushobora gukurikirana ibiganiro by'ijwi ya Amerika muri ijyanye no ku isi hose ni ku rubuga rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Amafoto, ama video y'amakuru twa twashikirije murayasanga kuri Facebook yacu ariyo VOA Radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ngire mwiriwe handi hato ni cabanye dini bagona kumabiya akoregwa bafaso ni nabigeme ariko tubanze tunyarukire muri Kongo abanyeshure b'abarundi biga mu myaka ya mbere yo mu mashure yisumbuye mikambi yo mu Rusenda bavuga ko indimi zitandukanye bavuga ziboneye umubano n'abakongomani batanga karoro kaho bishika bakisanzura mu ndimi zabo n'abatazumva nabo bakavyakira nabi hagataho ururimi rw'igifaransa bigamwe ngo ntiburorohera cyane byinshi kuri ibyo bibazo bifatiye ku ndimi tubibwirwa na mugenzi wacu Vedaste Ngabo akorera mu Rusenda Majefo intara ya Kivu muri Kongo
iyo ugeze kuri bimwe mu bigo by'amashuri yisumbuye mu Rusenda mu gihe cy'akaruhuko ka saa yine na saa cyenda wasanga ari abanyeshuri bavuga ururimi rw'ikirundi n'ikibembe ndetse n'igiswahili aho benshi bahitamo gukoresha izi ndimi kubera kutamenya ururimi rw'igifaransa basabwa gukoresha iyo bari ku ishuri abenshi mu bakoresha izi ndimi za kavukire ku ishuri n'aba bavuye mu mashuri abanza abanyeshuri twasanze ku ishuri ryisumbuye rya Sibatwa na Rukorora bavuga yuko bahura n'ibibazo iyo bakoresha indimi zabo za kavukire mu ishuri koko bagenzi babo hari igihe bafata ibyo bavuga nk'ibitutsi bigatuma habaho kutumvikana hagati y'abanyeshuri b'abarundi n'ab'abakongomani
imibanire ni nabi kuko hariho ukuntu tukumvikana hariho bavusanga umukongomani n'umurundi bicaranye ni myidogo hari igihe umurundi utangura ati ngwe igira hiyo wa mubembewe n'umubembe akacatangura ngwe na wigiriyo wa murundi ugasanga amwe mubana muri babiri hari midogo cyane
iterwa n'iki cyane wowe iterwa n'iki
kuko hari igihe umurundi abayicaye ngaha avuganye n'undi ikirundi umubembe atumva bacaye baza yuko baye baramutuka kandi n'umubembe akavuga ikibembe cy'iwabo murundi ari ngaha atacyumva cyaye baza yuko baye baramutuka
Nusu mwaje mukoresha indimi z'igifaransa n'igiswahili.
Uva hari bamwe babonye batagitahura neza n'abandi batarakimenya cyane.
Gusa bo bavuga ikibembe kandi abigisha bamaze kwanga ico kibembe mu ishuri. Nkatwe by'abarundi nabwo tuzi kibembe. Iyo bavuze cya kibembe baca turaba ko bariko baratuvuga.
Ubwo twabisobanuriwe na Ndayizeye Alexi, umwarimu w'icyongereza ku ishuri ryisumbuye rya Institut Sibatwa, avuga yuko iki kibazo cy'abanyeshuri bakoresha indimi zabo za kavukire bari mu ishuri. Bakiboneye umuti
ko tugikemura turababuza ati cemura yaga mu gifaransa cyangwa mu cyongereza ariko inyuma y'ishura mu ishura ntimuvuge zijya n'imizanya ariko inyuma y'ishura muza kuvuga zijya n'imizanya
usibye kuba aba banyeshuri batumvikana iyo bamwe bari kuvuga indimi zabo za kavukire barashima uburyo bagenda bafashanya mu bijanye n'imyigire yabo uyu ni Tantine ya Kizimana umunyeshuri mwaka wa kabiri kuri Institut Sibatwa
twigana neza n'abana b'abakongomani turafashanya mu byigwa kenshi na kenshi abana b'abakongomani barazi ururimi rw'igifaransa natwe abana b'abarundi tukatuzi ikirimi cy'icyongereza n'ibiharuro tugafashanya muri izo ndimi natwe dusigaye tuvuga de ntituvuga do au lo
niki cyane kuva aho mwatangiye kwigana nabo niki mwagiye mukosora
twaragiye dukosora byinshi twaragiye dukosora kuvuga mado twaragiye dukosora kuvuga maro ubu tuvuga made twarabivuyemo ibyo ubu dusigaye tuvuga igifaransa cy'abakongomani
mwarimu Ndayizeye Alexi avuga yuko hari abana b'abarundi yigisha batinya kuvuga ururimi rw'ifaransa kubera uburyo bw'imivugire yabo ibitandukanye n'iy'abakongomani
abana birabatera ingorane kuko baba hari iwabo barigishijwe ibi na biriya bashyitse hino sasoka tusanga bariko bavuga bagaca bigishwa ibitandukanye n'ibyo baba bigishije genda tubabwira ati ibi ino tubyigisha uko ariko
gute
titubyigisha ko lo la hino ariko tubyigisha ariko kuko mama mwabyigisha baba babyigishijwe hiyo basaba bakaba barabifashe ku mutwe so tugenda tubabwira ati babikosore babikosore
Nubwo abanyeshuri b'abarundi bahura n'imbogamizi mu mivugire y'ururimi rw'igifaransa abayobozi b'ibigo by'amashuri yisumbuye mu Rusenda bavuga yuko baza mu myanya ya mbere mu kugira amanota meza mu bizamini bagenda babaha Bedasengabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda
ijwiga
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi ry'Amerika rero no musi mu kiganiro muri isanga nk'uko mwavyumvise mu Burundi itegeko rigenga umugwi wo kwiga impinyanyuro y'ibwirizwa nshingiro ryaramaze gusinywa n'umukuru w'igihugu. Uwo mugwi uzoba ugizwe n'abanyepolitiki, amashirahamwe yigenga hamwe n'abaserukira amadini n'amashengero hamwe n'abatwa. Bamwe mu banyepolitiki basaba ko ibijanye no kubahiriza iserukirwa ry'ibitigiri hafatiwe ku moko bitokorwa, ko abatwa nabo bakamenyesha ko mu vyo hindugwa batosubira kwibagirwa nk'uko vyagenze igihe c'amasezerano ya Arusha. Uno musi rero ivyerekeye uyo mugwi hamwe n'iryo hinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro mu Burundi nivyo ijwi rya Amerika riza kwibanda ko mu kiganiro muri sanga c'igihe c'isaha 10 ku masaha yo mu Rwanda ano mu Burundi. Akanako ni kakanya tubashikiriza ica abanyedini bagona ku bibazo bitandukanye dusanga mu kibano hagati mu gihugu cy'u Burundi cyo kimwe no mu makambi. Mu gihe tumaze iminsi tubashikiriza inkuru zijanye n'ihohoterwa ry'abakenyezi, uno munsi twashatse kumenya uruhara abanyedini bafise mu kubahiriza amateka y'abakenyezi hamwe no kuyateza imbere. Hariho abibaza yuko ikibanza kidakwiriye amasengesho abasengero adaha abigeme canke abafaso n'ivyo babiri mu bisubiza inyuma amateka ya abo. Reka dutege amatwi bamwe mu bo mugenzi wacu Diane Ndonse yatumiye muri studio I Bujumbura ico bagona ku ico kibazo.
Diane, ni ntazo murakoze kuduha mikro hano I Bujumbura. Dutangure twakira abatumire bacu. Patiri Viateur ntarataze ari mu biro by'ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese nkuru ya Bujumbura, turabaramukije.
Amahoro neza.
Twakire kandi na Cher Jawabu Nzorirenga, umukuru w'inama y'abashehe mu Burundi, namwebwe ndabaramukije. Twakire kandi na Pasteur Aline Ndihokubwayo arongoye isengero Abundant Life ryo mu gisagara cha Bujumbura, namwebwe ndabaramukije.
Mwaramutse.
Nkabwira abatwumviriza ko bariko bumviriza ijwi rya Amerika aho za kuvuga ku kibanza cy'umukenyezi mu masengero n'amadini. Duhereye kuri Patiri Viateur ntarataze, mbega ikibanza cy'umukenyezi mwebwe kimeze gute, kingana gute mu isengero rya Ekleziya Katolika? Cyo bari cyo kimwe n'icy'umugabo asanzwe afise
muri Ekleziya Katolika. Ku isi yose umuntu wese afise ikibanza Imana yamuhaye. Icyo kibanza nacyo yamuhaye nuko agira iteka muri byose. Imana yamuremanya agashusho kayo, aho umuntu agiriye igicumuro Imana iza kumukiza muri Yesu Kristo, itaravye ngo n'umugore, itaravye ngo n'umugabo. Umugore rero afise iteka nk'iry'umugabo muri Ekleziya Katolika, kuko iryo teka ntarihabwa n'abantu, arihabwa n'Imana yamuremye, aho yagira ati ndakuremye nk'umugore n'umugabo. Hanyuma muri Yesu Kristo nawe ati nje kubacungura mwese. Nico gituma mbere n'abashaka bifatiye ku mico n'imigenzo yariho muri Isirayeli, Yezu yabakarira cyane akagira ati abantu bose barangana. Muribuka bafashe umugore yasambanye bakamuzana ngo bamutere amabuye, ingene yamuburaniye akamufasha. Maze akagira ati mbega umuntu adakora igicumuro ni uyubuhe, bagaheza bakamaramara. Mwizuka giwe murabona ko yahejeje nawe nakamuha iteka. Nibo ba mbere yabwiye ati genda mumenyesha abandi ko nazutse ndi muzima. Nivyo rero no mu Burundi dufatira kuri ico muri Ekleziya. Ekleziya noneho ni isi yose, sivuga ngo niyo mu Burundi canke ni yahehe, ni isi yose. Umukenyezi afise iteka nk'iry'umugabo muri byose. Nibaza yuko yaho umuntu abona ko umukenyezi umengo by'ukuri ari nyuma mu Burundi bwacu, birafatanye n'imico. Mugabo tugerageza gukora ibishoboka byose kugira umuntu asokoroke muri iyo mico, kugira umugore asokoroke, asokoroke aboneke, agira iteka yaremanywe, yubahwe, yubahirizwe.
Muri Islam nuko nyine imbere y'Imana twese turangana, ngaha ku isi turangana,
abagabo n'abagore barangana mugabo hakabaho amabanga barushanya canke bajejwe ugasanga dasa mugabo impera n'imperuka nkuko tubivuga muri Islam imbere y'Imana imunsi wo guharurirwa tuzaba tubungana twese nawe uzosumba ubundi kirese gihe aba yakoze neza cyangwa inabi Imana ikamuharurira muri ubwo butandukane mugabo mategeko ya Islam umugabo angana n'umugore cyangwa umugore angana n'umugabo mateka muri Islam
muravuze yuko mu byo bazezwa yuko umuhungu n'umukobwa batangana umukenyezi n'umugabo mbega biva kuki
abiva kuko twebwe abayislam twisunga cyane kwanza ubwa mbere igitabo cyacu cya Korani hari amabanga umugabo cyangwa umugore yoba atasangiye n'umugabo cyangwa atasangiye n'umugore ugasanga yuko kumbure arushije ubundi muri amabanga akareba twovuga ruti umugabo ajejwe urugo ajeje gutunganya kumenya ibyo mu rugo ajeje kurondera uwo bazokubakana ugasanga yuko muri icyo gihe umugabo niwe nyene byiga niwe nyene birondera gushika aronka icyo cyangwa aronka umuntu bazobana mu rugo ntitwose tuvuga ruti umugore ni wajiye ryo kurondera urugo cyangwa kugubaka gutunganya byose kugira ngo aronke umugabo nibyo biracika mu ntumbero z'abandi bantu mu migenzo yabo mu kamere kabo akaba ari umugore abigiye umugabo ibyo twumva yuko Imana yaremye cyangwa yadutegese n'umugabo ajejwe gutunganya cyangwa gutanguza urugo rwiwe umugore nawe akaza mufasha muri gwa rugo
nyuma abantu bavuze ko aho ni mu rugo ariko mu dini indani mu byo mwebwe muba mujejwe by'umugabo ajejwe n'ivyo umukenyezi ashobora kuzezwa nibyo haba mu buryo bwo kwigisha haba mu buryo bw'ibyo gutunganya ibicanye n'idini
byinshi nuko umugabo angana n'umugore muri ivyo bintu no muri dini ya Islam kiresi muri bimwe bimwe nk'Imana iyo nyine yategese yavuga ati umugabo atorana bibiri umugore nawe agatorana kimwe urabona ngo ngaha Imana yatandukanyije kuti bikura muri Qur'ani mugabo hakaza yuko ibintu byinshi cyane mu kuraba ibyo dukora ari neza ari nabi turanganya hagati y'umugabo n'umugore
reka duhi jambo Pasteur Aline asanzwe ari n'umukenyezi ngira arafise ica bivuga ko nawe kuri ico kibanza umukenyezi afise mu madini no mu masengero Pasteur mwebwe musanze murongoye isengero ku ruhande rw'abakenyezi murabona ko umukenyezi afise ikibanza gikwiye mu masengero no mu madini
mu bisanzwe ijambo ry'Imana riraha agaciro umukenyezi riraha n'ikibanza umukenyezi ni nayo mpamvu turi muri ribango ryo bwongere kubera twebwe igitabo twizera Bibiliya ijambo rya mbere twebwe ubutumwa bwiza bukomeye cyane umunsi n'ubwo urupfu n'izuka izuka ry'umwami wacu Yesu Kristo rero umuntu wa mbere yashikirije ubwo butumwa yari umukenyezi igihe bazinduka baje kuraba Yesu mu mva hama umareka arabwira ati nimugende mubwire bene data yuko yazutse twebwe rero yego twebwe rero twahawe ijambo rikomeye hama mu nyuma nkuko padiri yavuze Paul aravuga ngo nta mugore nta mugabo nta mugurano nta widegembya kubwo umusara wa Kristo twacitse umwe rero ikibanza ijambo ry'Imana riho umukenyezi kirakomeye mugabo imigenzo ico no kwita culture canke aho umuntu ari harabinzitizi umugore kwinjira mu muhamagaro canke gukorera Imana canke kwinjira mu vy'Imana imuhamagarira uti nk'akaro ni gute abakenyezi usanga mu mashengero yose bafise urukundo rw'Imana ni bubona bari mu bitaba n'ibikorwa ari benshi karatsinda usanga ari na benshi ni bubona bari masengesho ni bubabona bari barimo baririmbyi nibo ubona bari kwafasha aboro mu bitaro ahantu hose atandukanye ibintu byinshi usanga birimo abakenyezi rero igitangaza ikintu ushobora kwibaza ikibazo ni kuki mu burongozi canke mu washobora gufata nk'ingingo utababonamwo no mu madini ibyo rero kacuvuga uti na culture canke imigenzo iraba intambamye
iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tugarukana ijambo kuri Patiri Pati mwebwe ibyo mwivuga ku iki? Abakenyezi bashobora kuja mu bibanza byo gufata ingingo cyo kimwe n'abagabo.
Ekleziya n'umujyango wabemera wabatirijwe, rero n'umujyango utunganijwe. Yezu amaze kuzuka mbere ataranazuka yaratoye abatumwa arabagenera ko bazogenda kuko karababwira ati nimugende muze mwigishe mwigishe kiremwa cyose jambo ryanje izuka insinzi kubandanya bakuzomujyango umwe wese rero yarahawe igikorwa kuko menshi bakunda kuvuga bati mbega ni kubera iki abakenyezi bataba abapatiri muri ekleziya
cyane cyane
atubwo su kubahohotera su kubacinyiza ntibabishoboye niho navuze nti mu mujyango hari intunganyo iyo ntunganyo rero yamuka kuri Yezu Kristo avuga ati
ni kuvuga yuko muti n'Imana ifise ikibanza hahaye mukenyezi ko ari byo adashoboye gukora
kuva Yezu akihari yagenda kigisha abapfasoni bakagenda nkabigishwa biwe akabikora ko muri kijyana kiriya nakiriye mugabo kubera uwo mutwe ariko Yezu yabishatse gatora abatumwa 12 kagira ati ndabatoye kandi Jovu Zenstit no kuvuga ndabimitse mube umutwe hama abandi baba mashami muri ekleziya rero abapfasoni namashami nabashami umutwe ntushobora kubaho utagirishami no kuvuga yuko umugabo ntiyogenda avuga je ndi patiri canke ndi musenyeri canke ndi pa ekleziya ntiyohagarara abapfasoni bataramashami
reka dusibire duhe jambo sheja wabo mbega mwebwe namwe niko muvyumva uko ariko arabivuga patiri namwe niko mubikora umukenyezi mwavuze ko ikoro wane iramuha ikibanza mugabo mukavuga muti mwidini ndani yuko mugabo atangana n'umukenyezi hari ivyo umukenyezi adashobora gushikira ivyo adashobora gushikira neza na neza nibiki ivyo adafise mu bushobozi musanzwe umukenyezi
muri Islam ni ibintu byatunganije yuko umugore afise ikibanza ciwe mu bijejwe umugore kandi umugabo nawe akaba afise ikibanza mu bijejwe bose
mbwe biba ngombwa yuko aba abo mwidini bakorana abakenyezi koko nivyo baje ku ruhande rwabo abagabo bakaje ku ruhande rwabo mbega ubwo uko so kubakumira kandi biravugwa yuko mwebwe mwidini rya Islam mukumira abakenyezi
hajya
cyane kuruta no mu yandi masengero
hajya so kuvuga yuko dukumira intumwa yacu yatwigishije nta na rimwe uzobona umugabo n'umugore ngo bari hamwe atari uko shetani aca binjiramo umugore sigwawe umugabo wewe sinturi umugabo w'umugore mwicaranye gutyo cyangwa mwiherere hano icyagata cyanyu inyuma y'Imana ni shetani izoba kuba ibabanyemwo hanyuma ugasanga yuko muratanguye ibintu bitajyanye n'Imana bitajyanye n'ubuntu bitajyanye n'icyubahiro cyanyu mugacha mutangura ibya shetani nacyo gituma rero tuvuga tu naho tuba twicara mu nzu zacu cyanke ku munsi w'urubanza gutyo ni byiza yuko abagore bajya mu kibanza cyabo nyene gikwiye kibakwiye
kandi cinyuma atari mu majambo
naho bobo bari imbere naho baba bari imbere mugabo ntiduhangane nabo canke ntituze gukomana mugabo bagabo nabo bakacha bajya mahoro bunyine mu kibangaza cyabo urabona yuko agateka kabo kaba kari hajya nyine
eh agateka kabo kafise uko kangana mukakubahiriza uko nyene kangana mugabo mwebwe ntamona ko gashobora kuba ari inyuma y'umugabo
oya kajya sikuvuga ko nokuba ari inyuma y'umugabo washaka no misigiti ngene yubase usanga ikindi gihe abagabo ariho bajya imbere abagore nabo bagasengera inyuma yacu kuko byategekanyijwe n'Imana byasigiwe na Muhammad
Sheha ravuze yuko umukenyezi ba mu kibanza ciwe bo mu idini ryabo kugira ngo bakinge ingaruka zijanye n'ivyaha shetani ngo ashobora gutera
nibyo
ariko na ngaruka none bigira ku mukenyezi wundi kibano muri rusangi tugarukanye nyene icyo kibazo pasteur Aline mwebwe muvuga kwiki no mu masengero atandukanye uko mwabivuze ko ari bibanza bimwe mu mukenyezi adashaka gushikamo ntangaruka biheza bikagira ku mukenyezi muri rusangi mu kibano
ego mu bisanzwe amadini ameze nk'imiryango nkuko bagiye bayivuga abagenzi bacu turi kumwe idini ryose rifise uko ritunganije ni nk'umuryango usiko utunganije mugabo ico ngiye guhagara ko cyane twebwe nko ku ruhande rwacu tudafise izo ntambamye mu byo twizera yuko abakenyezi nabo bahawe umuhemu w'Imana bo bamwe bita mutima mweranda kuko abashoboza gukora ibikorwa nk'ibyo abandi bose kuko iyo mu banyefeso kana bavuga ngo bamwe bahamagaye kuba intumwa abandi kuba abayigisha abungere nta hamwe twegwe mu byo twizera bavuga yuko ari abagabo bahamagaye kuba intumwa gusa canke abagabo bahamagaye kuba abigisha twemera ko umuntu wese afise ikimugaragaraho uwo mwemu yera ashobora kwinjira mu hamagara rero ingorane hari garuka muri mu migenzo no mu kibano uti kubera iki iyo ari umwigisha canke iyo ari umwungere hama tukaba turi nko muri muri kino kibano cha Afrika kiba gifise kahise gasanzwe kigiza kure umukenyezi hari intambamye bwa mbere intambamye ni uwo mugore bwa mbere umugore ashobora kuba afise uwo muhamagaro nk'akaroje ndazi umudamu yararonse umuhamagaro wo kumva yo umwongere gutanguza ishengero kandi we mu byo yizera yumva ashigikiwe hama umugabo wiwe aramuheza girambye ati nukuri ndagushigikiye ngo dutangure igikogo hama umudamu ashaza kunshikira mbwira ngo kibingire mbwire umugabo wanje bariwe papa pasteur hama ndamubazana n'Imana yahamagaye umugabo canke yahamagaye wewe nta kuno mu rugo wabandanye w'umufasha mwiza ukagamburukira umugabo wawe umugabo gakora icyo Imana igutumye ngo ya bazovuga gute bazobibona gute urumva
umu yani majambo rero n'amasengero agomba gukorera ku by'imigenzo yo mu kibanza
yego hariho umutego hariho umutego yuko natwebwe dufise uwo mwidegembyo tuvuga ko twahowe n'ijambo ry'Imana abadamu baracameze bafise uwo muhamagaro simvuga bitumye baracameze nk'abari muri mu mbabarire nkoreshe muri twa mugina igishyera kikiri muri kijya kizu cacu kokiye imihamagaro rimwe mugabo kugira basohoke biracabagoye kuko baracibaza bizomera gute bazonyimvira gute kandi ukabona no mukibana bavuze ngo ngiye mu ishengero kwa pasteri naka n'umugore abarongoye ukabona ko yarakwiye kuba umuvugabutumwa yarakwiye kuba ujejwe gufasha aboro mugabo guhagararira ikintu biragize kandi ugasanga n'abantu bizera nk'uko kwacu iyo rero ndiko ndumvira
n'abakozi b'Imana bandi mbega barabishigikira nk'amwebwe mu sande murongoye gisengero ryo mu
baevangelize twebwe turi ma eglise evangelique charismatique abakozi b'Imana
nk'amwebwe nka pasteur barabashigikira barumva yuko ari byo ko mukuye kuba umu pasteur umukenyetse
ego mugabo harazamwe akantu k'akanyafrika canke k'akarundi mbega nta kuntu nyene
yari gutuma abo mushinga
ntawe yego nta kuntu yari gutuma abo mushinga ntahe none ko we twizera bimwe kuko ndiko ndumviriza abandi ndabatahura umujyango bugyugira ubujyu tunganije
kuvuga nta kuvuga yuko ni kuvuga yuko niyo yoba atabishoboye umushinga ntahe ni kuvuga bagumva ko byo babyiza byo babyiza no mushinga nta kirimo bigakora umukenyezi inyuma yiyo
inyuma yiyo mugabo kandi rero ikintu baba bibagiye Yesu yavuze ngo ushaka kuba mukuru aho umukozi wabandi rero baba bibaza ko icyo kibanza ari cyo kuganza kudomina ariko ni kibanza cyo kuhumugurano ni kibanza cyo kurera ni kibanza cyo kuhumukozi rero ni niyo ntambamye
kumbure iki kiganiro tuzokigaruka ko kubijyanye n'uruhara rw'amadini n'amasengero mu gukemura ibyo bibazo biri ku bakenyezi mu guhohoterwa nibutse abatwumviriza ko mwari ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho twari ko turavuga ku kibanza cy'umukenyezi mu masengero n'amadini aha rero yashimira abatumire twari kumwe aribo Patri Viateur Ntarataze ari mu biro by'ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese nkuru ya Bujumbura turabakengurukiye ko mwitavye buno butumire
urakoze cyane
nkashimira kandi na Sheikh Jawab Nzorirenga umukuru w'inama y'abashehe mu Burundi turabakengurukiye na mwebwe
murakoze namwe
tukengurukire kandi na Pasteur Aline ndiho kubgayo arongo isengero Abundant Life ryo mu gisagara cha Bujumbura turabakengurukiye ko mwitavye ubutumire na mwebwe
namwe mwakoze kutwiyumvira
Diane Ndonse narindemesheje kino kiganiro ndashimiye na mwebwe mwese mwari muduteza amatwi ku cyu rya Amerika
Nuko rero akaririmbo ni amarira y'umukenyezi ngo yarababaye yararushe ntararuhuka aho mu kibano iwanyu haramabi akoregwa abakenyezi mwamuzi murashobora kuyatubwira mwicije kuri radio yacu @gmail.com mu gice cya kabiri tuzobabwira bimwe mu biteye ikibazo mu kibano bitumwe n'ikibanza umukenyezi ahabwa n'uruhara rw'amasengero mu kubikemura murumva ko bavuga ko akenyera muri byinshi none uko gukenyera muri byinshi niko kotuma ahohoterwa mutubwice mu byibaza kuyakoze Innocent Kimenyi na ingenieur Diane Nahazo mari kumwe tuzosubira ejo nkaho twahereye
umukenyezi mumba ugumya